nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe mwese bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze makuru yo kuri wa kane igenekerezo ya kane rusama umwaka w'2023 etwa bategori akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugango w'adasigana iprona wari wariciyemwo amashami kuva kuri wa gatatu barasubije hamwe imvugo no kugarukana ijuru n'ijambo ryo mugambwe mu gihugu muraza kubikurikirana. Uno munsi kigerekezo cya kane rusama turibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Baptiste Bagaza yitabye Imana. Zeno nimubona amenyesha ko uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiteje imbere mbere aho kigeze iremezo akaba ryashyizweho n'uwo munyacubahiro. Naye mu gisata cindero amafaranga atozwa n'aba mu bayobozi b'indero mu mashure y'intara ya Makamba na Kirundo ateye umutima wagaza ababyeyi barereye kuri ayo mashure bo babona ko ari ubusuma bukogwa n'abarongowe mwamwe muri ayo mashure muraza kubikurikirana. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mugume muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Amashami abiri y'umugambo w'adasigana iprona yatandukanye kuva kuri wa gatatu heze barasubije hamwe kubwa urivye nkuru nziza rongo ishami rimwe ngwimvo nyamukuru yo gusubira kunywana no kugira ngo umugambwe w'abadasigana iprona washikanye igihugu nayo yo kwikukira usubire kugira ijunja n'ijambo mu gihugu tumukurikire.
Igihambaye nuko abantu ibyo bapfuye bicara bakabiganira. Ubwa mbere ni umutima wo gukunda umugambwe, ubwa kabiri ni ukugira ngo dukomeze umugambwe ukomere gusumba kuko umugambwe w'abadasigana wigeze kurongora igihugu ni ngombwa ngo usubire ugire ijunja n'ijambo. Ikindi gikurikira n'abadasigana b'impande zose bamwe bavuga bati turifuza kubona umugambwe uri hamwe. Ikindi ni uko abadasigana igihe twebwe twagira ikoraniro kaminuza ryotora twari twemereye abadasigana ko ari ngombwa ko umugambi wo gusubiza hamwe tuzawushikaho. Twebwe rero turahimbawe rwose kuko ikindi ni ugushaka gushyiramo mu mpande zose kukwirengera. Ibyo rero nibyo byatumye twiyumvira ko abadasigana tutoguma turi injanjagu ariko twasubira hamwe cyane cyane kugira ngo tuje inyuma y'izumviro ry'umugambi wa Kamanzi.
Evariste Ngayimpenda nawe asanzwe arongoye iriri shami ry'umugambi w'adasigana iprona arashima ico gikorwa ngo kuko ubugirigiri bugira babiri nabo nyene tumutege yompe.
Ugize n'ubushakashatsi ukaraba uko igihugu cyagiye kiragenda urabona yuko uko umugambi wagiye uratirimuka ariko n'igihugu cyagiye kiratirimuka ariko bica tukwiye kuruhara umugambi ufise wateganira mu gihugu mu gihe wiyeze. Ibyo rero byaratumye bamwe n'abandi dukubita agatima ntembero tugira tuti kadusubize hamwe niho tworeza tukiyambika aho tukadukwiye kandi tukongera tukagira icyo duterereye gikomeye mu buzima bw'umugambi ibyo yumvikana mugabo na cyane cyane mu buzima bw'igihugu.
Ku ruhande rwa Tasiano Sibomana ari mu kindi gisata gihurikiyemo abadasigana mu rwandiko yashikirije avuga ko ico gikorwa caraye kibaye atacaze. Akavuga ko abo baraye basubije hamwe amasezerano yarusha yasambuwe babona barinumira. Umugudu rero kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe wirirwa urashikiriza ibinyoma ku mabi yakozwe mu gihugu bakanuma hatibagiwe abanyagihugu bari mu masite y'abatejeru zabo bacitse ku icumu ry'umwicanyi bwo mu 1993 biriko baracugwa bufuni na buhoro iyo iprona icuditse n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri mu babahekuye ihari. amakuru twabateguriye arabandanya. Uwahoze arongoye Burundi Yohani Batista Baganza yarateje imbere igihugu bimwe biboneka mu bisata byose yifashishije abahinga babikwiye bavuye mu gihugu c'Ubudagi. Byashikirijwe na zano nimubona arongoye umugambwe w'imbogora Burundi Parena mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Itarike uwahoze ari umukuru w'igihugu Yohani Batista Baganza yashengereye ko kubwiwe ngo harakenewe icibutso abarundi twese twakwibukira ko prezida Yohani Batista Baganza turaje ivyo yaranguriye igihugu tumutege yompe.
Yari umuntu intwaro yiwe yashitse abatari bake. Kuva rero yitavye Imana twamugambwe w'imbogora Burundi Parena yashinze twamadusaba yuko haba icibutso kibwira abariho n'abazoza uwariwe prezida Baganza n'ico yamaze mu gihugu. Ivyo tukabigira dufatiye ku bintu bikenya bikurikira. Igihe yafata ubutegetsi yaravuze ati nabufashe mu gihe intahe y'ukwikukira twaronse itari itomoye, independence bacle uko yabivuze mu gifaransa. Abantu ntibaheza ngo batahure icyo independence bacle icyo ari cyo. Kugira ngo bitahure tugaruka igihe cy'intambara y'isi yose yahera, ububirigi bugaca bushigwa n'amakungu kurera Uburundi. Aha kurera Uburundi ntimubifate nk'agasuzuguro, yari ingendo tugira tujemwo isi yose. Kwari kurera igihugu ngo kizoje ku rugero rw'ibindi bihugu citwa igihugu. Ubu murazi yuko uko bagereranya ibihugu babifata baravye ubushobozi igihugu gifise mu kugura ibintu hanze, le moi d'importation. Rero ububirigi bwari bujejwe kurerya igihugu kugira ngo ubutunzi bwisununure, bazane indero ituma Uburundi buzokwitunganya nk'ibindi bihugu muri iyo nzira nshasha. Rero iyo hatabuzo Uburundi ntibwopfuye bunabishoboye kuko nta bahinga bwari bufise. Niho rero ubutwari bwiwe buhagaze. Yagize ati none no vyifatamwo gusa. Ariho rero uhamagara Abadagi ngo bamwereke aho yohera naho yoshikana.
Inzamba
tuve mu gisata cha politike tutandukira makuru yo mu gisata c'indero. Imidogo ni myinshi ku bavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye rya Nyakibingo ni muri zone Rushubije ni muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Bidoga bavuga ko batangishwa amafaranga 300,000 ngo nivyo gutegura abanyeshuri azokora ikibazo vya leta hamwe n'500,000 bituma baronswa urupapuro rw'umutsindo. Abavyeyi bakavuga ko ayo mafaranga adasiguritse ko ahubwo babona ko ari ubusuma bw'urongoye iryo shure Francine Kanyange.
Iruhande y'amafaranga 200,000 y'ishure, umunyeshure wese aheza amashure yisumbuye asabwa gutanga ayandi 300,000 kugira ngo yemeregwe kugira imyimenyerezo yo kwitegura ikibazo cya leta. Hari n'ayandi 500,000 umunyeshure wese asabwa kugira ngo azoshobore kuronswa certifika yeza amashure yisumbuye niyagira amahirwe yo kumenya. Ibyo kuriha amafaranga yose ntibinezereza abavyeyi barereye kuri iryo shure.
Kuko shakomba gutanga amahera y'ishure 200,000 byari byumvikana. Mugabo casanga umwana ngo kugira kure mbere ngo ikibazo cy'umwimenyerezo ngo kugira yitegurire kuzokwegezeka ku kibazo ca leta uwamwimenyereza ngo mu kuwukora ategereza gutanga 300,000. Kandi ngo umwana azagira umugisha ngo akamenya ngo gutanga amahera 500,000 kuko kugira ngo azorobe ngo urupapuro ngo rwerekana ko ahejeje. Si diplome rero, ni diplome mugabo ni cyo bita ngo seretifika.
Abo babyeyi nyine biyamiriza ibyo bita ubusuma, bakavuga ko bababajwe n'uko basaba amafaranga ya seretifika batazi yuko abana babo bazomenya canke bazoyoberwa.
Nane shafiyomba ati none nk'umwana atazomenya akaba atanzije 500,000 kugira dore nk'iyo seretifika atamenye azobisubizwa. Tukabona rero ko ari ubusuma buguma bukorwa n'abaitwa ko bajejwe iby'indero. Ntituzi ko ryo ari itegeko ryatanzwe n'umushanji w'indero.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba twarundiye kuri telefone Pascal Kabera arongoye ise kominari Nyakibingo kugira ngo agire icyo avuze kuri aya makenga y'ababyeyi, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Francine Kanyange arakenuye tukiri mu makuru y'indero imyidogo n'imyishimo y'abayobozi amashure ya leta nayigenga mu ntara ya Makamba aho abayobozi b'amashure biyamiriza amafaranga atozwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba badasiguriye ico giye gukora abayobozi b'amashure ya leta hamwe nayigenga mu buyobozi bw'indero bw'intara ya Makamba ni hariya mu manuko bw'Burundi mu Buragane bavuga ko bama basabwa amafaranga n'ubu buyobozi atansiguro y'ico giye gukoreshwa aho bakavuga ko badasiba kwakwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi ku gice bakiyamiriza ayo mafaranga basabwa kandi ubushikiranganji butanga ayakoreshwa mu gukora ibikorwa bitandukanye bikorwa n'ubuyobozi bwose bw'indero mu gihugu Pierre Gahungu
umuyobozi ajejwe indero muri komine Makamba mu butumwa yarungikiye abayobozi b'amashure abandanya asaba amafaranga ibihumbi bitanu ku munyeshure uko igice cy'umwaka gitanguye ivyo akabigira amenyesha abayobozi b'amashure ko nawe aba yatumwe n'abamukurira abo bayobozi bakavuga ko ayo mafaranga asabwa kuva ku mashure shingiro hamwe nayo inyuma yayo kandi amashure nayo ataba yarategekarinje ubwo buryo na cane cane ko amashure yakoresha hanini amafaranga yatanzwe n'abavyeyi nabo baba basanzwe bafise amikoro make
bo hanyuma nagenda bibutse ya konti division twavugana ro 5 mudo chimuza mwitizananye ku wa gatatu 14 twavitaniye inama inama y'abayobozi mwese kandi byo tuvugana birahambaye ariko bizo twara kanya gatoyi nibaze ko isa imwe etuzo baduhejeje mudo chimuzananye rero ayo mahera izo 5000 ayo makandi kindi ya contribution sportive urya n'ubu nuno munsi umushefu yatubwiye yuko yongiye kudutuma tongere tubakire twabarire yuko muyanyaru kana abataya tanga ngo atarafatwa izindi ngingo rero kwa gatatu mudoce muza muzananye bordero urya munsi nari nzi ko muzitanga ariko nazo mwatanze ngira ngo habuze akanya sinzi ariko ndabasabe merekedi mudoce muza muzizananye kuvuga ko bayatanze hanyuma abataya tanga nabo bisuganye ejo bato yatanga kugira ngo ejo merekedi yose cyo tuzanira le bordero muregira rite reamentre makandi mudoce muzananye nizo 5000 nabyo mu yoboje zo gatayazanye kuko baduhaye retere imite kuwa kane no kuwa gatanu
abo bayobozi basaba ubushikiranganji bw'indero gufata ingingo zibuza abayobozi b'indero mu ntara kuja barifatira ingingo zituma biyanduriza amafaranga uko bishakiye naho itegeko ubushikiranganji ritegekanya ko hakorwa ibibazo by'amashuri yegeranye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba hakorwa n'imiburiburi ibibazo bitatu bya komine hamwe na kimwe cy'intara kandi ivyo byose abana bagasabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu ku kibazo kimwe ibituma abavyeyi bidoga kubera amafaranga batangishwa kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone yaba umuyobozi w'indero muri komine ya Makamba cyo kimwe n'umuyobozi w'indero mu ntara kugira batange umuco kuri ico kibazo
Pierre Gahungu arakenuye amakuru twateguriye kuri uyu wa kane tuyasozerere ku nkuru ivugwa mu gisata cyo kumenyesha amakuru Express ni ishyirahamwe rishasha ritegamiye leta ryitwa Global Organization to Support Exiled Journalists ni ishyirahamwe ryishinzwe kumenya abamenyeshamakuru bakorera mu buhungiro mu ntumbero yo kubafasha kugira babandanye bakora umwuga wabo neza Louisa umwe mu bashyizeho iryo shyirahamwe arabisigura tumutege yombi
Express est fondé sur deux piliers
principaux. Ici, l'âme Express, qui fait sa haline, il n'ombre au divide. Il n'ombre au yambere, ou quoi il y a dans le délai qu'il y a un gars comme il y a chez Makuru ou Gongiro, puis toi tu mets tout le monde, à ou même chez Makuru, à la divo. Ndetse tukamenya n'ingene barangura akazi kabo aho ni ukugira ngo ako kazi bakora gashobore guhabwa agaciro n'iteka mu makungu nk'uko mubizi abo bamenyeshamakuru baba bahunze ibihugu byabo kuko baba baburabujwe cyane bagatega ubwoba mu kazi kabo bagaca bahitamo guhunga iyo bahungiye naho usanga bagira ingorane zitandukanye bituma batarangura neza umwuga wabo nk'uko babyifuza ibyo tuzotegura muri iri shyirahamwe ryacu Express izofunganira ibindi bimenyeshamakuru mpuzamakungu inzandiko canke vugwa hirya no hino ku isi dukoranye n'abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro cyane cyane bava mu bihugu byabayemo amagume bizodufasha cyane uko benshi usanga bafise ubwenge n'ubunararibonye mu mwuga wabo turazi ko hari abamenyeshamakuru bazi neza umwuga wabo ariko ugasanga bashimitswa mu bihugu byabo mu makungu naho ugasanga n'ibikorwa by'abakora n'ibimenyekanye icyo kabiri muri express turifuza kuri kigo gifata mu mugongo abo bamenyesha makuru mu kazi kabo kamisi yose kuko nkuko nabivuze usanga ata bushobozi bafite bwo gutunganya neza akazi kabo nkuko babyifuza nicyo gituma tugiye gukora uko dushoboye kugira ngo tubafashe mu byerekeye kubarusha uburyo no kubaha inyigisho zo kwinagura tuzorondera hirya no hino uburyo kugira ngo dushyigikire ibimenyeshamakuru bizaba biri mu ishyirahamwe ryacu
mwamenya ko iryo shyirahamwe risanzwe rikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi online internet nino ngaha nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye dushimire mwe mwese mwari muduteze yomi dushimire n'abagenzanje begeranije amakuru nk'uko muyumvise ndabifurize kuri hano rweze mu byanyu no mu banyu.